Twashimiye kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu habari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tango mazi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane nini nahazwe mu Burundi abakora akazi ko guhererekanya amafaranga bakoresheje telefone mu buhinga bwa twa lumikash bagabisha ko bagiye guhagarika kazi
n'iryo tegeko ariho uce tumwe twashoboye gusoma tubona ko hari itegeko rivuga ko umwaja mu gihe agize ikibazo cy'amafaranga bakamwiba ibyo atashobora kugenda kubivuga muri limitere azokwimenya
uyu ni umwe mu bakoresha ubuhinga bw'ikigo limitere cyashinze amategeko atavugwa kuri umwe mu Burundi iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hatu Nongere ndabahikaze mu Burundi abakora akazi ko guhanahana amafaranga bakoresheje telefone mu buhinga bwa Lumikash bagabisha ko bazohagarika akazi ejo kuwa mbere basigura ko intandaro yose ari amasezerano mashasha yerekeye inyungu bakura mu ishyirahamwe Lumitere ryo gutumatumana kw'amakuru bakukira ibanki nkuru y'igihugu BRB nayo ihamagarira izo mpande zibiri kumvikana kugira ngo abanyagihugu base amafaranga yabo mu matelefone ngendanwa ntibahahombere ibindi azumenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru
Ishami Lumitere rijejwe gutumana tumana ko amakuru mu Burundi ryashizeho amategeko mashasha agenga igikorwa cyo kurungika kubika guhanahana no kubikura amafaranga hakoreshejwe amatelefone ngendanwa ayo mategeko ntawurizwa ko nabo yega bose abakora akazi ko kurungika kubika no kubikura amafaranga biciye muri ubwo buhinga bwiswe Lumikash bavuga ko bagiye kuhahombera bagabishije ko bagiye guhagarika akazi hamwe ayo mategeko adahinduwe uyu akora ko kazi arasigura ugo ruhombo ingene rumeze
n'iryo tegeko ariho uce tumwe twashoboye gusoma tubona ko hari itegeko rivuga ko umwaja mu gihe agize ikibazo cy'amafaranga bakamwiba ibyo atashobora kugenda kubivuga muri limitere azokwimenya hariho ibyuko umwaja bamwibye canke carte sim itakaye ikononekara mu gihe ibi birimo amafaranga ibyo atashobora gukurikirana twebwe twemera neza kuriha amakori n'amataxi mbere twari twaranabirondeye kuva kera ingene twobikora ariko ntitwari twari twabirose rero twashaka yuko limitere ahubwo ko yari yumvire ko turiha amakori n'amataxi baje bacu bo bikora mu bundi buryo
ishyirahamwe Lumitere rigira kabiri mu gihugu mu yafise abanywanyi benshi nk'uko vyerekanwa n'ikigo kijejwe gucungera ubuhinga bw'itumatumana ko amakuru ARCT abenshi bagwiriye mu bisagara abandi hagati mu gihugu abafise ubutunzi bwabo ma telefone basaba ko icyo kibazo curabigwa hagufi n'inzego zose zibijejwe kugira ntibahambere utwabo
ngaruka mbizi bakubantu bafite amakatsime ya limitere bugurije ama limitage ziba kuba aja bahora babikoresha ariko bayiyungunganya no kubakiriya kandi kuko hariho ahadafata rewo bategeze gukoresha limitage bisho gihe rero uruhombo rwo rwamaruri kwikote zose ababikoresha n'ababikeneye leta ko yodufasha ikavugana na limitere bakaraba ingene icyo kibazo cyotorega umuti bonyene amayinite cyangwa amahera aratakara tukabura ukuntu dushobora kuyarekama
abo bakora akazi ko guhanahana amafaranga bahamagarira abafise ubutunzi bwabo mu matelefone kwihutira kubukuramwo kuko kuva ku munsi wa mbere atagikozwe bashobora kuhahombera abo barungika kandi bakanakira n'amafaranga avuye hanze y'u Burundi basaba leta kurabira hafi ico gisata
leta nayo twayisaba ko yoba hafi y'aya masosiyete ya telecommunication kubera amakontra basinyisha abantu usanga harimwo imitego imwe imwe kandi itorohereza ababa ariko barakorana nazo
ishyirahamwe Lumitere ryo risigura ko amategeko mashasha ryashizeho ari mu ntumbero yo gutunganya neza ico gisata co kubika no kubikura amafaranga inzego zibiri za leta ibanki nkuru ya Repubulika ry'Uburundi BRB n'ikigo kijejwe gucungera ubuhinga bw'itumanatumanako amakuru ARCT zafashe mu minwe ico kibazo mu itangazo zashize habona mu ijoro ryo kuri uyu wa gatano ibanki nkuru y'igihugu irakebura abakozi bakora akazi ko kubika no kubikura amafaranga ko batohirahira ngo bahagarike akazi izo nzego zibiri zerekana ko zitahura imyidogo yabo yamara kubabwirizwa kugenza make kugira ngo abanyagihugu bafise amafaranga yabo mu matelefone ntibagwe mu mporero. Ibanki nkuru y'igihugu yemeje kandi gukurikirana hagufi ico kibazo kugira ngo imenye imvo n'imvano y'imyidogo imaze iminsi yibonekeza muri ico gisata co kurungika kubika no kubikura amafaranga biciye ku mirongo ya telefone. Abakora ako kazi basabwa kubandanya ukuri kwamye ibikorwa vyabo mu kurindira ko inyishu itomoye iboneka. Odas niyo nzima icegera ca mbere c'ubutwari banki nkuru BRB n'umuyobozi mukuru w'ikigo ARCT Samuel Muhizi mwitangazo bateye ko umukono baragabisha ko ubutanga amafaranga azuhagarika akazi azobihanirwa bikomeye. Ibanki nkuru y'igihugu igira ko ihumuriza abanyagihugu ko atanumwe azohahombira ubutunzi yabitse kuri telefone yiwe abicije ku buhinga bwo gutumanatumana kw'amakuru. Pye Clavier niyo nkuru Kigali kubwijwe ry'Amerika.
Twandanirize muri Republika Demokarasiya Kongo aho bamwe mu banyagihugu b'abakongomani babandanya guhunga ibitero mayimayi imaze iminsi igaba hitwa mu bigobogobogo muri territoire ya Fizi ntara ya Kivu y'Epfo. Avuganye n'ijwi ry'Amerika bavuga ko igihugu c'u Burundi canka kubakira. Inkuru y'umenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Ibitero by'abagwanyi ba mayimayi byibasiye akarere ka Bigobogo kuva tariki ya 13 y'ukwezi kw'icumwaka 2021 byishe abantu barenga 15 bitwikimyanire nga 13 ndetse binyaga amatungo abarigwa mu bihumbi nkuko bitangazwa n'abayobozi w'akarere ka Bigobogo. Bamwe mu baturage b'ubwoko bw'abanyamurenge bateshejwe ibyabo bari gushaka ubuhungiro mu gihugu cy'u Burundi bavuga yuko bagera ku mupaka wa Gatumba bakimigwa n'abakozi bashinzwe abinjira n'abasohoka. Ramunamagaje n'umwe muri izi mpunzi ziri gushaka ubuhungiro bagaruriye ku mupaka wa Gatumba.
Turimo kugenda duhunze tuvuye mu Bigobogo turi impunzi dufite ibyangombwa byose abakongomani bakatutambuta kuri duwane twashika ku Barundi bakamabanga ko dutambuka habe n'umusambo habe no gupimwa korona ntacu barimo kudukorera barimo kwamadusubiza inyuma gusa ntibakeneye ko dutambuka twebwe dukiramiranye ingenzi zibereje ubundi twaragiye twirwa kuzuba n'abana turasubira turagaruka nimugoroba habaye ejo kandi turasubira turagenda abana birwa bapfa nabi barira ku musozi baguma kutwinira baratwangira turagaruka nta na jambo tuvuganye tudasanzwe tudapimwe korona.
Chantal Nyazahabu nori mu bahunze bava mu Bigobogo mbashaka ubuhungiro mu Burundi avuga ko bashatse ibyangombwa byose by'inzira bibemerera kunyura ku mipaka ariko bagera ku mpaka w'u Burundi ntibanabirebe.
Turimo gushaka ku mpaka bagatumba nyine bakatubwira ngo nitugaruke dusubira iwacu ntaho twaye tuja ngwino ntabwo ari iwacu tukongera tukagaruka twahura n'abandi bakatangira gutora inkoni badukubita ngo dusubire iyo twavuye iwacu kandi ntahari nyine mazu baratwitse nk'abarazinyaze nta kintu na kimwe gihari tacho subiza y'umuntu.
Ariko kuba kongomani bari kwemera mugatambuka.
Kuba kongomani bari kwemera tugatambuka nta kibazo na kimwe ikibazo gifite abarundi.
Aba bakongomani batangazwa n'uburyo igihugu cy'u Burundi cyanze kubafungurira imipaka ngo bahabwe ubuhungiro.
Twabahungiyeho tuzi ko ari abatabazi badutabara ariko ntiduhatumenye impamvu yatuma dukimiranwa twebwe abagore n'abana ku mugongo neza ariguma kuba ry'izuba rikabica ineme bikabarya abana bemwe barwaye malaria kubera kwirirwa ku zuba barwaye diare kubera kubura ico bari bakirirwa ku zuba babaye banywa amazi y'ico none tazabara bafite imbaraga n'ubushobozi n'urukundo turamenyeza kugira ngo mudutabare muduheze ubuhungiro.
Kubera iyi minsi itatu abo baturage bamaze basubizwa inyuma bageze ku mupaka wa Gatumba muri bo hari abatangiye kujya mu nkambi zo mu Bugande.
Twahise kujyamo mu Bugande kubera mu Bugande ariho bari kwakira impunzi aho twari tuzi kuko bashobora kutwakira ari na hafi ni Bujumbura cyangwa se Burundi ariko batwanze batwimiriye duhitamo kuja mu Bugande kuko ariho bari kwakira impunzi. Ikindi wacu harasenywe harashira tubona ko nta buryo nta mutekano tubafitiye wo kwicara kubera kuko nanone ababidukoreye bataraja kureba kiri hafi.
Juvenal Twaibu n'umwe mu bashinzwe uburenganzira bwa muntu muri Uvira avuga ko nta mpamvu iyo ari yo yose umuntu uri guhunga ubwicanyi ashobora kwangirwa ubuhungiro aho yiteza amahoro n'umutekano. Aba baturage bavuga ko ku ruhande rw'umupaka wa Kongo batari kubimira usibye ibyangombwa by'inzira n'amafaranga y'igipimo cya corona bari kubasaba. Usibye aba bari guhungira Burundi babuze inzira, hari abandi bari guhungira mu Bugande, mu gihe abandi bakiri baraka mu rusengero ndetse no mu rusenda Kafulwe, Kakukwe ndetse na Mutambara. Veda Singabo ku bwararijwe rya Amerika uvira mu Ntara y'Ikivuyepfo. Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Kuva kwa gatanu w'inondwi mu gisagara cha Kamembe mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda, kurema isoko no gusumira mu maguriro manini manini birasaba ko uba ufise icemezo cy'uko wakingiwe COVID ya 19. Aba mu karere ka Rusizi bavuga n'Ijwi rya Amerika bavuga ko inongingo yabatunguye ku buryo hari n'abasubije inyuma badasumye, bagasaba ubutegetsi kuja burabamenyesha imbere y'igihe ingingo zitandukanye. Temistocle Mutijima arabandanye:
twatunguwe, hari abari baripimishije udupapuro dutaye mu rugo, hari n'abasibye mesaje kubera hashize igihe.
Nanjye byantunguye ko nageze mu isoko kaya badusubiza inyuma ngo tuzane mesaje, hari n'abatazifite nkanye nari ikingeje ko nta mesaje nabonye.
Ni bamwe mu baturage Ijwi rya Amerika yasanze bamanjiriwe ku bwinjiriro bw'amasoko n'amaguriro manini yaha mu mujyi wa Kamembe, biganjemo abari baje guhaha iby'ibanze nkenerwa mu ngo, barimo n'abaturutse mu bice by'icyaro byitaruye cyane uyu mujyi. Bose babujijwe kwinjira kuko badafite icyemeza ko bafashe urukingo rwa coronavirus, kabone nubwo barimo nabakingiwe.
Ari gutuma umuntu atajya guhaha ibyo ajya guhaha, ngiye gutanda hashye urabona ko bamfatiye ku muryango na nubu, dore uwo twari turi kumwe aragiye ngenda asigaye. Umuntu ntabwo ari buze kubasha kurya bitewe n'iyi gahunda iriho.
Hanyuma ubu ngubu naturutse ku bitaro bya Mibirizi niho twikingirije, urumva kubona ava Mibirizi ngasubira iyo ntakandagiye mu isoko ni ikibazo gikomeye. Urugendo rwo gutega kugenda no kugaruka na amafaranga menshi, noneho gahunda yanjye nayo ikabirapfuye.
Ku bwinjiriro bwa buri soko wahasangaga abashinzwe umutekano mu rwego rwa DASO hamwe n'abanyerondo bagenzura niba ugiye kwinjira afite ikigaragaza ko yakingiwe. Kubabujijwe kurema amasoko kuri uyu wa gatanu, bavuga ko inzego z'ubutegetsi zakabaye zarabamenyesheje mbere iby'iki cyemezo bakamenya uko babyitwaramo.
Bakagombye korohereza abantu bakabateguza mbere y'igihe muri wese akajya ava mu rugo icyo cyangombwa gifite.
Hakwiye gushyirwaho itangazo, radiyo turazifite, amaradiyo yabaye menshi nk'ubu yibaza nko kubivuga kuri radiyo Rusizi, ntabwo biba byadutunguye. Noneho bagashyiraho amatangazo ko hari ibibujijwe ku muntu runaka utari ikingiza, ubwo buri wese ntawemeye kwinjira mu isoko, ntawemeye kujya mu rusengero, babidukoreye gutyo byaba byiza.
Nubashire mu gihugu cyose bijye muri musenge cyose bijye bijye ntawundi mutse twabona twese babitangaza n'uko ntawundi mutse.
Ijwi rya Amerika yagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi kubijyanye n'iki cyemezo ariko ntibyadukundiye. Inshuro zose twahamagaye Madame Priska Mutesi, umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka karere akaba n'umuyobozi w'umusigire wako, ntibyadushobokeye. N'ubutumwa bugufi twamwohereje kuri telefone y'ingendanwa kugeza ubwo twatunganyaga inkuru yaratarabusubiza. Gusa abaturage bafite impungenge ko iyi gahunda yatangiriye kubarema amasoko ishobora no gutandukira mu bindi.
Abatari ikingije bo baraza guhura n'ikibazo gikomeye, wenda twebwe dutunguwe none, ariko hari ibyacu biraza kujya mu buryo kuko twari ikingije. Ubu rero njyewe kubera ko mbona ko ibintu byatangiye gukomera, amazi si yayandi, ngenda akangurira abantu batari ikingiza ko bakwiye kwikingiza.
Twashatse kumenya niba iyi gahunda yarashyizweho n'inzego nkuru z'igihugu zishinzwe ubuzima, ariko Bwana Julien Mahoro Ningabira ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho mu kigo cy'ubuzima RBC atubwira ko icyo cyemezo atariho cyaturutse.
Ushobora kubona icyemezo cyafashwe n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze z'aho ngaho, ukabanza bakagusobanurira aho kugira ngo wenda umuntu abifate muri approche yuko RBC cyangwa se Minisiteri y'Ubuzima ari ijya gusobanura icyemezo cyafashwe, kandi usanga ari icyemezo cyafashwe lokali. Ntabwo nzi muri Rusizi uko byagenze, ariko ndate ndatekereza ko bishobora kuba byarafashwe muri iyo kadre yo kuvuga ngo dushishikariza abantu kwitabira inkingo ariko ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bakagira strategi zabo zikoresha.
Ubusanzwe ibyemezo rusange bijyanye no kurwanya icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda bifatwa binyuze mu nama y'abaminisitiri, nubwo ministeri zishobora gushyiraho amabwiriza yihariye ajyanye n'ibyiciro runaka. Mu mabwiriza aheruka gushyirwa ahagaragara na ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu mu Rwanda, ntaririmo ritegeka abarema amasoko kubanza kwikingiza COVID-19. Mu kiganiro aheruka kugirana n'abanyamakuru mu kwezi gushize kwa cyenda, Perezida Paul Kagame yavuze ko hataragera ko mu Rwanda kwikingiza bibitegeko bitewe n'uko inkingo zihari ubwazo zidahagije. Imibare ya Ministeri y'Ubuzima yo kuri uyu wa kane igaragaza ko abasaga miliyoni 3,700,000 aribo bamaze nibura gufata dozi imwe y'urukingo rwa COVID-19 kuri miliyoni zisaga 12 z'abaturage. Ni mu gihe bamaze guhabwa doze zombi bakaba miliyoni 2. Temistokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umugwi wa New Star wo mu Burundi ejo kwa gatandatu ni waronka uburenganzira bwo kuzoseruka mu nkino za Afrika zizohuza imigwi 16 yabaye ya mbere wabo mu nkino za Basketball Africa League. Uyo mugwi umenyerezwa na Richard Patrick Ngwizuruvugo yaciye mu murwi wa Reg na Tigre mu Rwanda, akaba yakuriye mu mugwi w'Urunani. Mu kiganiro cihariye n'Ijwi rya Amerika amenyesha ko ari akamwemwe ntangere kubona umurwi w'u Burundi useruka muri izo nkino. Aganira na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Richard Patrick Ngwizuruvugo umenyereza umugwi wa New Star uhejeje kuronka uburenganzira bwo kubandanya mu mahiganwa yo gukurakura namwo mu nkino za Afrika zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo Basketball Africa League. Mwakinye inkino zibiri kandi muzitsinda zose. Ugwa mbere mwasumbije Cobra Sport yo muri Uganda ku manota 67-46, mu rukino rwa kabiri naho mutsinda ku manota 78-78 ya Ulinzi Warriors yo muri Kenya. Wiyumva gutega mu menyereza inyuma yo gushika kuri iyo ntambwe mu bikesha iki?
Kino kimwe nashaka gushimira Imana, gushimira Imana cyane ku bw'itsinzi twaronse, ingene byagenze byose. Gushimira Imana, gushimira n'abaturumise abarongoye ekipe, namwe ingufu nyinshi bashizemo kugira dushike ngaha kugira amahiganwa. Urabona ko iyo utayakinaga ari uruhombo ku gihugu no ku mugwi. Navuga ko musanga ari cyo kintu cya mbere umuntu atangura gushima. Hama ku cerekeye ingene kocha yatsinze nuko turashoboye kurengana, ntibyari byoroshe. Imiteguro yabaye myiza cyane nkuko twaba twabyifuza nk'abamenyeretsi, ariko ndibaza yuko ubu ari ikintu gikomeye cyane, ikintu twize. Kandi n'amahigwe twaronse kugira dukine ayo mahiganwa akurikira.
Ayo mahiganwa nyine muzohura n'iyindi migwi yafashe ibibanza vya bibiri vya mbere mu matsindi wabo, n'imigwi itoroshe. Mugiye kuyategura gute?
Na mahiganwa batoroshe, na mahiganwa asaba ingufu nyinshi, na mahiganwa urabona ko harimo uravye ekipe dufise, ego ni ekipe nziza, ariko bisaba yuko ushiramo nk'abandi bantu bikunze bishobose, bivanye n'uburyo tukarashiramo andi maraso mashasha agafasha abahinguvu abo bandi bakiri batoyi barimo ko dusekipe kirije cyane. Nukuri numva ko no kuyitegura kwera tandukana n'amahiganwa turimo kandi urumva ko n'amahiganwa ashobora kudushira ku rundi rwego rukomeye ku rwego dugiye ukina rudushira ko twokina amahiganwa ya bar finale za bar nubwo kandi ko byose ari imiteguro tugiye hamwe staff technique tugenda hamwe n'abarongoye equipe ya numva yuko atakibuza yuko naho handi tuzowashika mani tugiye imbere numva ko tuzowashika kuri nico kintu novuga ariko kimwe nshimira abakunzi ba basket nshimira abarongo y'imigwi ya basket nshimira abarongo y'umugwi yantu kuri barakoze ibikorwa bikomeye cyane inambwe nziza ku gihugu inambwe nziza ku bana b'igihugu ku bana b'abarundi novuga yuko ari kimwe gikomeye cyane dutegure dushyire hamwe dutegure iyo round ikurikira ku yandi round itabaye yoroshe iround umwe wese bakwiye ashiramo ingufu nyinshi cyane kugira ashobore gushaka kurajya amahiganwa y'amafinali ya bar ya numba ko kandi birashoboka byose ya kuri nico no vuga ama kugeza tukagiye cyane ari twebwe arabakinyi abarongoye umugwi cyangwa nuko tuzokomeza dukora dushira imana imbere dukora dushira ibikorwa imbere ama tukaraba ko twoshika amafinali ya bar kandi byose birashoboka.
Coach Richard, uravye uko abakinyi babo bitwaye muri izo nkino urashima?
Nukuri kugira abagwane batsindura ukino n'ikintu kiba kitoroshe ariko nanabashimira muri rusange kubera bitanze ibyo twagerageje kuganira mu matrenema bagerageje kubikorera ko babishiseko nabona ko barimo bakinye benshi aribwo bwa mbere bakinye amahiganwa izi bari na Amazon 5 muri rusange iganwa n'iganwa twagerageje no kuganira n'abakinnyi duse objectif imwe twese tuzi aho dushaka gushika naho turi naho tugira turiko turondera kuja rero navuga ko muri rusange twese turi hamwe objectif ni imwe gukina aya mahiganwa nk'umukinnyi nibyo twagerageje kuganira ni visibility ikomeye cyane yaba umukinnyi yaba umuentreneur yuko tugerageza gushika kure hashoboka kandi tugatera n'iteka igihugu yajya ekipe isohoke igihugu idrapo ry'u Burundi iraduzwa mu makuru bivuga yuko no kuri ari igikorwa gikomeye coba kiriko turiko twese tuzi
gukina izo nkino bifise akahe kamaro ku mukinnyi no ku bumenyereza
no kuvyerekeye ico kintu no kuri umuntu wese ase targets yo gushika kure shoboka kandi nkuko nahemeje kubivuga ni visibility ku mukinnyi abayo abantu benshi baba bakeneye abakinnyi abari aba agent benshi baje kubivuga novuga ko muri rusange nico novuga ko kiriho turiko umwe wese afite objectif uravye no kuri turese n'abakinnyi n'abarongo y'umugwi bose urana ko ari objectif kubera mu akantu katari gatoya gashobora kuba kuboneka turamutse tugeze kure hashoboka novuga yuko icyo cyose ni target dufise twese ya nyangiro dufise gutangurira ku mukinnyi gushika kuri barongoye ekipe hama kindi no nk'umumenyereza no kuri ni kujya inasubiye kuvuga ku mukinnyi ni objectif.
Inkino za Basketball Africa League ziheruka kubera mu Rwanda warazibonye urabona abantu bazitabira uko bangana niyo babaje baturutse bizungura iki gihugu cy'u Burundi cyanke umugwe serukira gihugu
namahiganwa ego narimaze kuyabona nayo narimaze kujamo ariko yahinduye izina kare kwa jinari Coupe d'Afrique ariko twatuye akinari eliminatoire za bal ari bal ari bol dukin ariko numva yuko namahiganwa adasa kubona ko asaba ingufu nyinshi asaba uburyo bwinshi kubera kare twaragira tutsindiye muri zone amagacha tubandanya tukakina Coupe d'Afrique ariko ubu bakaba hiyongeyemo ko amahiganwa ari menshi natwe biduha experience biduha gutegura ama equipe bashaka na n'igihugu kirabyungukiramo kiraboneka Burundi buramenyekana washaka na equipe nationale irakomera iyo bakinye bamaze gukina mu match nayo bararinda ntabwo baba bafise bavuga ko muri rusange ico kuri amahiganwa ya bar afasha imanje mu menyereza ndiga byinshi ndamenyera byinshi kandi na muntu atokwifuza gukina amahiganwa ari mu kinyi cyangwa umenyereza nkuko nabisubiyemo.
Kwitabira inkino muri Tanzania byaciye kure cyane kuko amafaranga yari yabuze kubera ubushikiranganje b'inkino n'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi muja gukina bitabashigikiye mugenda mutiteguye neza ntabwo bako ubwo buryo bushobora kubura mugasanga muratakaje ayo mahigwe gukina inkino mwimirije za bar
je no vuga yuko kubinyerekeje n'umutekinisi ngumashira mu imbaraga yuko nogira ibintu tekinike twarako twaronka uburenganzira amandazi yuko abantu babarongoye basketball abantu barongoye umugwi n'abakunzi urukino rwa basketball amashira amatandukanye ndibaza yuko je mu ruhande rwanje no batera kama ko budushigikira akadufata umugongo hama amaganwa yose asigaye tukayashikamo hama tugaterateka igihugu muri rusange navuga ko bitoroshe nuko mu bimbagije ariko je sinabivuga ko cinshi cyane ariko ndibaza yuko nkuko byabaye naho bitari byoroshe ko tuza ndibaza ko nivyo bindi ndibaza ko bizokunda nitwagira ko tugira iyo faze ikurikira
nakaye kamo wotera abakunzi ba basketball kugira muzoseruke mwikwije ata ubacisha mu ijisho
ndumva ko je nanje notera kamo abakunzi ba basket yuko udufata umugongo bakadushigikira hama tukagenda kubera ni bendera y'igihugu bari duze hama no gwaruka gu Burundi rukamenyekana bakamenya Burundi aho uri naho buhagaze navuga ko n'umusange n'icyo kaenda bashimye cyane Radio Voix d'Amérique ngire umusiminzi
Patrick Ngwijiruvugo natwe turagushimiye kuri kino kiganiro ha radio Ijwi rya Amerika
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Akonunga duce dusozere ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize urara bose ngo bitegurwe byongere bashikire muri vyo harimo Facile Gebehu yavyegeranije kuri micro mari kumwe na Jodiane ninahazwe turongera amakuru yo mu gatondo
It's the MP record Dr. Mash production Holy Seven Your Smile na upendo
dusangire jambo yahuje benshi
benshi
muri sanga ya konse byinshi
byinshi
agasaro kaburaga kaboneke benshi
aha kaboneke benshi ejo hiza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwanyu munara ejo hiza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwanyu munara